Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno wa kabiri. Aho mwiye kumva ikiganiro muri isanga nkuko bisanzwe ikiganiro cerekenye ubuzima, ibibazo, amagara, iterambere n'ibindi byinshi ku mukenyezi n'umwigeme. Muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagaragara bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri ibi bihe bya vuba abahinga mu bijyanye n'amagara y'abantu neza na neza ku byerekeye umushaha w'abantu ibyo bita abapsikologe babona ko abana babigeme n'abakenyezi bafite ibibazo bitandukanye bijyanye n'amagara yabo y'ibihimba byirondoka atitabweho cyane nk'uko bikwiye. Ni muri iyo ntumbero umwe muri bo Samantha Ninahazwe umurundikazi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe ya mbere kugira ngo agerageze gukemura bimwe mu bibazo biri muri ico gisata. Ni umutumire wacu mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi ahagiye kutwiganira bimwe mu bikorwa arimo muri iminsi cyo kugerageza gufasha abigeme kumenya byinshi byerekeye amagara yabo y'ibihimba byirondoka n'ibikorwa byo kugerageza gufasha ababyeyi n'abarezi mu kugerageza kunganira icyo gisata kugira ngo nihagire amabi ashikira abigeme n'abakenyezi bitewe no kutamenya byinshi bijanye n'icyo gisata cerekeye amagara yabo. Reka twakire umutumire wacu uyu munsi Mademoiselle Samantha Ninahazwe, ndaguhaye ikaze mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi.
Murakoze cyane. Reka mbanze ndabashimire kuri aka kanya mu mpare. Urumva jewe nitwa Samantha Ninahazwe, navukiye i Bujumbura. Amashuri y'intango nayagize kuri Ecole Internationale de Bujumbura, hama mbandanyiriza amashuri makuru hano muri Amerika mu gisagara cya New York. Narabandanyije kaminuza aho nakurikiranye ibyigwa bijyanye n'amagara ajyanye n'umushaha. Narakoze ubuzi butandukanye ariko ubu niho nsigaye nigisha ibijyanye n'amagara y'ibihimba byirondoka.
Ego Samantha, urakoze cyane kutwibwira ku batari bakuzi, urakoze cyane. Hama Samantha, ni iki wasanze kibuze mu buzima bw'abigeme cyagutumye ushaka kubafasha no kubaganiriza ibijyanye n'amagara y'ibihimba byirondoka?
Ikintu cya mbere na mbere ni uko aho natangura amashuri ya kaminuza ngaha muri Amerika, nasanze ndiko niga ibintu byinshi bijyanye n'abakobwa hamwe n'abagore nigeze nigishwa nkiri muto, bica bituma ntangura kwibaza nimba ari jewe jenyine ntabyigishijwe cyangwa ntari abakobwa bose i Burundi. Naho rero naciye nza gutohoza mbaza inshuti n'abagenzi mu nyuma nza gusanga ari twese tutabyigishijwe. Nasanze ibintu byose bijyanye n'amagara y'ibihimba byirondoka badakunda kubiganira kubera mu mico kama yacu, bavuga ngo biteye isoni. Hama ugasanga wa mukobwa na wa muhungu bashatse guhuza ibitsina ugasanga ntibakoresheje nk'agafuko cyangwa ibyo bari kubaragira babyigishijwe n'ubuhinga bwa none cyangwa bakaba babyigishijwe n'abandi bana bangana nabo bakaba batabizi cyangwa batanabyumvana neza.
Ego urakoze cyane. Hama tumwe muturere nk'uko bivuze tw'ibintu bitavugwa kandi bifatwa nk'ibiteye isoni ariko bifite akamaro kanini ku buzima bw'umwigeme n'umukenyezi ni nk'ibihe wavuze bimwe zerekeye kutamenya gukoresha udupfuko ariko tumwe mu turere tundi twibitavugwa bitaganirwa ko ni nkutu
kimwe mu bintu ngo bishira isoni kuganira ni hamwe abakobwa bageze mu bihe by'ubutinya akaba ari ibintu bitangaje cyane kubera ubutinyanka bijyanye n'uko umukobwa ariko arakura hama ikindi cyifuzo cyanje nuko two kwigisha abakobwa n'abahungu bose bari hamwe ukuntu umubiri w'umuntu uhinduka uko imyaka igenda aho rero akaba ari mu myaka ya 12 cyangwa 13 kubera nkifise nkifise imyaka 15 twahora tujana n'umwigisha wacu wa biology kwigisha abanyeshuri biga muri kaminuza ingene bakoresha ku gafuko hama kandi no kwirinda umugero wa sida ngico namye nibaza kuba kera ni gituma muri ibyo bikorane haja gusa abahungu niyo yindi mpamvu yatumye shaka gutangura gukorana n'abakobwa hama mu nyuma n'abahungu
yego uratanze utororero tw'ubutinya nka tutavuga cyane none ubona nk'inyigisho zerekeye amagara y'ibihimba by'irondoka wewe n'abari mu gisata ukoreramwo mubona zogigwa cyane cyane kugwaruka kugira ngo babimenye canke mwo bigira cyane cyane ku babyeyi kugira ngo bashobore kumenya ingene bavugana n'abakobwa babo abana babo mubona mwohera hehe cyane cyane
cewe kubera ngi ingene bitoroshe gukora akazi ndimwe n'umurundi kazi na masanga ndiko ndasigura ndasigurira ababyeyi igituma nkora ibyo nkora novuga yuko shaka gutangura gusigurira abo babyeyi shaka kwegeranya ababyeyi bacu nongere nishure ibibazo boba bafise canke ibyo babibateye amakenga tukabiyaga kubera tutabigishwe tukiri bato canke tutanabiganiriye n'ababyeyi ucamwumva ko nabo batabiganiriye n'ababo ni nacyo gituma batazi naho bobihera mugabo tugiye hamwe tuzoronka izo nyishu kandi nzobafasha nkuko nsanzwe fasha n'abandi dukorana ama mu nyuma zaho nzoce mbandanya no kugwaruka
ego no kuvuga ko wewe wabonye wasanze ababyeyi ari bukumbure bashobora kuba nkuko twovuga ikibazo ahanini kuko batugurutse batugururira batugurura ico kiyago n'abana babo niyo mpamvu wafashe ko wohera kuri we
ego
ariko kandi tukiraho nyene ku bavyeyi abavyeyi nabo nyene bimwe mu bibazo bituma batuguruka canke batemera yuko abandi bugurukira ku bana babo ngo babaganirize ku bijyanye n'ibihimba by'irondoka ku bijyanye n'amagara y'ibihimba by'irondoka barafise ubwoba ko abana babo botangura kwigishwa ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina bakiri bato kandi hataragera kuri ayo makenga mubishura mute mubona hoko gutya
ikintu cama kigaruka cyane bama bambwira nuko ngo batanguye kwigisha abana babo ibintu bijyanye n'amagara y'ibihimba by'irondoka ngo abo bana babo ngo bucya batangura guhuza ibitsina bakiri bato icyo ushaka kuvuga bumve kandi babimenye umwana uramwereka inzira nziza nambi ukanamubwira igituma utamubwiye igituma ntacyo azoba umufashije uzoba uri ko umuta mu rudubi hama hari ubushakashatsi bwakozwe ku isi yose buvuga yuko abo bana ubigishije ibijyanye n'imibano mpuzabitsina kare niho bafata ingingo zitazobamerera nabi muri kazoza nk'akarorero nije kuri kaminuza ya Hunter hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisata cy'ibyigwa by'umushaha ibyo bita psikoloji muri ivyo nyene naho nkaba nasanze biri mu byo twagiye turabona
urakoze cyane hama kuri wowe none umwigeme akwiye kwigishwa none ibijyanye n'amagara y'ibihimba by'irondoka kuyihe myaka ni ryari umwigisha canke umubyeyi canke umurezi yotangura kumubwira ibijyanye nabyo
umwana wese akwiye kwigishwa ibijyanye n'amagara y'ibihimba by'irondoka kuva akiri muto dukwiye gutangura kwita ibihimba by'umubiri amazina byagenewe haja hasi mu magara agapiti agakiti umuswapi ibyo byose siko byitwa twa dukwiye kubyita uko bisanzwe bibyaragenewe kujya dusanzwe tutagira isoni hageze kuvuga ivi canke ino canke uruhanga canke n'izuru niko dukwiye kuvuga ibyo bindi bihimba bitaduteye isoni bikavugwa nk'ibintu bisanzwe umva rero bijyanye n'uko umwana angana niko ugenda umwigisha bishasha dufate nk'umwana w'imyaka ibiri turazi ko yumva ibintu akabisubiramo atanazi n'icyo bivuga hama uko agenda arakura niko utangura kubaza atangura kubaza ibibazo umuntu hama uwo muntu akwiye kwishura atabwoba burino tutarinze no kuja kure abakobwa benshi ntibigishijwe ukuntu binyoga ku gitsina hari abo twumva ko bakoresha amasabune akaze cyane atanakwiye kurenga hanze y'igitsina hama kandi karorero n'utanga ko ku muhungu naho ukamwigisha ingene yoza aroza igitsina adasiramuye nibyo byose bintu hama tukigisha
ibyo bintu ni ibintu bihambaye cyane tutakunze kumva na gato kwigisha umwana w'umukobwa ingene yisukura umwana w'umuntu ingene yisukura koko ni ivyigwa ni inyigisho zikwiye gutangwa kuko ndakeka nk'uko wabivuze abavyeyi usanga icyo kiyago atari cinshi hagati y'abana babo nabo kumbure ni naho ibibazo bimwe biza byaba ari iby'amagara yabo ugasanga baratangiye kurwara indwara zitandukanye kumbure baraza kutubwira zimwe mu zo baca bagenda baragwara kubera byo kumbure waraganiriye nabo warashoboye kumva ibibazo biva kuri ibyo bibazo bitewe n'uko utabiganira ko none nk'uko wari kurabivuga umubyeyi yotangura amubwira ate umwana wiwe muto w'imyaka nk'itanu itandatu kugira amutegure kumenya ibyerekeye amagara yiwe n'ibimba byirondoka amajambo yokoresha ni nk'aya
kuva ku myaka itanu gushika imyaka umunani byo babyiza umwana yigishijwe ko umubiri wiwe udoza urahinduka buke buke akarorero notanga nuko nk'umwana afite imyaka indwi atangura kumota mu kwaha bikaba ari ibintu bishika inkabuzo akaba ari hormone zitanguye kuba nyinshi muri iyi minsi cyane cyane kubera ubuhinga bwa none hari ibyago dukwiye kuronka muri iyo myaka nyine nko kubasigurira yuko guhuza ibitsina bigirwa n'abakuze gusa
nshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi rya amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
ego ni ukuvuga ko icyo uvuze ni uko kumbure nk'akarorero uvuze kerekeye gutangura kumota mu kwaha aho ni naho hoba habonetse akaryo k'uwo mubyeyi ko gutangura icyo kiyago uranavuze kandi ikintu gihambaye cyerekeye ako karyo abaronse kuko nasigurira uwo mwana yuko umubiri we ugiye guhinduka agiye gutangura kubona ibintu bitandukanye ku mubiri wiwe uti rero ni naho karyo kuko umubwira yuko guhuza ibitsina ari ibintu by'abakuze gusa ni ikintu gihambaye uvuze ahama rero kandi wavutse ku bijyanye n'umubyeyi atangura kuganira n'umwana wiwe hari ababyeyi usanga byoroshye gukora ugasanga aratanguye icyo kiyago araganirije umwana wiwe kumbure n'ikintu kimworohera ariko hari ababyeyi bigora cyane hari ababyeyi bavuga bati si ibyo ntabyo nigeze numva umubyeyi wanjye ambwira kumbure n'ibintu biteye isoni umwana wanje ni natangura kubimuganiriza ntazonyubaha hari bitabo canke inyigisho zerekeye amagara y'ibihimba byirondoka ababyeyi boronka kugira ngo bibafashe kumenya uburyo bwo kuganira n'abana babo ibintu bitanguye guhinduka nabo nyine batinyuke bave muri ayo masoni baba bafise nk'ababyeyi hari bitabo n'izindi nyigisho bashaka kuronka buziro nka he
ibitabo bijanye n'izo nyigisho biri mu Burundi ntabyo ndaronka mugabo nuba ariko aratwumviriza akabafise ibyo yobasanzwe azi yonja kara akampa ibyo noza nakoresha mugabo hari ubushakashatsi ndiko ndegeranya kugira nandike icyo gitabo nkaba nari nshaka rero gutera kamu abanditsi b'ikirundi bumfasha tukajya hamwe tukandika ibitabo biteza imbere urwaruka rw'i Burundi nabo nabo muri diaspora nashaka kongera ko ngire babyeyi bafise abana bavuga icyongereza cyangwa igifaransa yuko hari ibitabo byinshi biri nko kuri Amazon cyangwa muzonyandikire nzobafasha kurondera
yego urakoze cyane kumbure wuje gufatira aho kakwagiye ko gutanga telefone zawe cyangwa aho bo kuronka ku mbuga ngo rukana bumenyi Samantha nini nahazwe bo muronka hehe
urumva ndashobora kubabwira kuri Instagram yanjye n'urubuga rwa Instagram iryo zina riri mu cyongereza ni The Burundian Sex Educator
aho ni ku rubuga rwa Instagram ahandi hoho haba ku telefone ya WhatsApp cyangwa kuri Facebook handi bokuronka ni he
kuri ndafise na email bashobora kundonkako hama ni The Burundian Sex positiveeducator@gmail.com
Ego urakoze cyane turaza kugaruka kumbure kuri yo Instagram aho usanze utanga n'impanuro ukagira n'ibiganiro n'abigeme n'abakenyezi ariko mbere yaho ko tuja muri ivyo biganiro uho rugira ku mbuga ngurukana bumenye reka uduhe kumbure izindi mpanuro woha abavyeyi n'izi mpanuro woha abavyeyi kugira ngo bashobore kumenya byinshi ibyo bakeneye kuganira n'abana babo
ndashaka ubwa mbere gusaba ababyeyi bugurure ibiyago murafise uruhara runini mu ngingo abana banyu bafata mugabo ntibabubahuka kubera inyigisho zijyanye n'ubuzima n'amagara y'ibihimba byirondoka zitangwa ababyeyi bakoresheje iterabwoba b'abakobwa bashikiwe n'ikibi cyangwa baguye mu rudubi bazotinya kubegera hama ngo mubafashe tutaronse rero ibi biganiro hari ingaruka mbi nyinshi izohaba
yego urakoze cyane hama reka rero duhindukire tuvuge ku biyago uhurugirana n'abigeme iyo ugerageje kubafasha kugira ibiyago mu kumbuga no ku buryo butandukanye uganira nabo reka twumve kimwe mu kiganiro wagiranye nabo igice cacu cy'ikiganiro wagiranye nabo mu minsi yahera ku rubuga rwa Instagram duhere ku ntahe y'uwitwa Oro yashikirije kubijyanye n'ubutinya nka n'ibya mushikiye agitangura kubibona
the first time I do remember it was quite funny because about just like a couple of days, I would say 2 or 3 days before, my mom, you know, sat me down and we had to talk about justement tout ce qui est période, règles. And I was quite a shy Burundian girl, so nah, ma question n'a pas moi, je vais me dire, ah, okay, sure, that's what I need to do, ah, okay. And then 2 jours plus tard, I guess in Gradi Abo and you certain senior
Usanga Watamura.
Ah, no, could be a track or square, je sais pas. Peut-être me PMSing vraiment very hard. And then 2 jours après, na Hodachi is showing that up. It was just uncomfortable. I would say the first year or so, it was uncomfortable. I would know Yuko it's coming, but it wasn't like a major pain, change qui go be mettez vraiment mal à l'aise. So ça m'a aidé que le début n'a pas été si terrible. It was just entrance to what is to be a woman and then bakacha bibandanya pore pore nyene sans qu'il y ait de gros signes zindi ziza mu mwaka wa mbere cyangwa kabiri byaje mu nyuma. So it wasn't a lot of pain from the beginning. Perfect. That was the question I was going to ask you. Hama Lily?
J'ai eu mes premières périodes un peu plus tard que les autres. J'avais fin 13 ans, hein. J'avais 14 ans et je me rappelle toutes mes amies en avaient déjà eu. À 11 ans, tout le monde en avait, à 12 ans, tout le monde en avait. Et moi, je commençais à me poser des questions. Est-ce que je suis normale? Est-ce que moi, ça va m'arriver un jour? Pour de vrai, j'ai pas eu la conversation avec ma mère avant, je l'ai eu après. Donc, quand c'est arrivé, que Wenaïnoumba, finally, là, j'ai d'abord eu un coq. Ma conversation, et tout le monde disait moi ça, puis moi je n'avais rien à dire parce que j'avais jamais eu ça. Donc du coup, quand je les ai eus, c'était un relief. J'ai dit, oh, I'm relieved now, you know. Oui, j'ai eu la conversation avec ma mère après. J'ai dit, écoute, voilà, c'est arrivé. Mais comme Oro, vous êtes à Goussard, puis c'est tout, hein. Oh, ok, tu sais tout. Je dirais, il me dit, je navigue beaucoup plus avec mes amis qu'avec des gens de ma famille.
Ok. Yeah. Perfect. Hama Bella?
J'ai 12 ans, and I remember my mom, yari ambienga, une année before, yari aje alambira, bila, niyo wakuruka umukobwa utogira hazoza, you know, pleasing, trying to explain, you know. At that time nibazayi ko quand même je lisais beaucoup aussi. Hanyuma je voyais nk'abatante atante bambwira they used to buy pads, right? So I didn't know at that time ibyari byo mugabo. I remember when I change it, I'm okay, I guess grown-ups, you know, ladies, when you're a grown-up, you buy something like that. But there wasn't really an explanation at all, so Chani goes. And I was 12 ans, I came to my mom, and my mom didn't want to get that, and she was like, oh, okay, that's fine, so now you have to be careful.
En fait, on va faire la coupe. You have to be careful. Je vais faire la coupe qui est comment vraiment ça marche. Comment tu peux dire que tu as des périodes ou comment ton corps fonctionne, qu'est-ce qui va se passer pendant ou après ou même avant. Je vais vous dire que tu peux dire que tu vas avoir un bon moment de charanade.
C'est ça en fait.
Make sure you go with it. You could maintenant à partir d'aujourd'hui la chose au cas. C'est toujours les deux
après. That's the message.
Et c'est ça.
Ouais.
Muri Usanga ni ikiganiro cy'izuru rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Iyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Ngiye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ego turumva yuko ikiyago ukiganira nabo muri iki inye twumvise harimo abigeme baba mu mahanga barashiramo ikirundi n'icyongereza, ariko nibaza ko nka Bella nkuko tuvyumvise aravuze yuko umubyeyi wiwe yagerageje kumuteguza mbere yuko biba, no kuvuga ko yagize amahigwe bikaza abizi, ariko si kenshi biba bimeze uko kubigeme bose. None abigeme bakiri bato batwumva wabahanura iki kubijyanye no kugerageza kuronka amakuru n'ubumenyi bwerekeye ibihimba by'irondoka amagara yavyo n'ibindi byinshi baba bataronse nko ku muvyeyi atabibabwiye canke umurezi atabimubwiye uwo muhanura iki uwo mwigeme ariko aratwumviriza kumbira ataranaje no mu butinya ariko canke ahejeje kubujamo uwo muhanura iki
ikintu cya mbere ni uko kandi dukeneye kuza twiyibutsa iminsi yose ni uko dufite abantu benshi badukuriye dushobora kuza turabaza hari abo babyeyi bacu bashiki bacu basenge cyangwa na ba nyokuru ahubwo nasanze ba nyokuru na ba sogokuru aribo bavugisha ukuri kurusha mubiyegereze abantu nabo bandi n'abaganga si ngombwa ugende uvuga ko washikiwe n'ikintu wewe cyangwa ufise ikibazo urashobora kugenda ukavuga uti ufise ikibazo ukagenda uvuga ko ari mugenzawe cyangwa udashaka ko bizopfa bigushikiye hamushaka kwikingira akaba ari cyo gituma waje kubagize ibibazo hari uyundi nawe akaba ari jewe ndafise ikibuga cyitwa zoom dushobora guhurira ko umwanya uwo ari we wese unyandikiye ko ufise ikibazo yuko ukeneye ko duhura umunsi uwo ari we wese ndabishoboye nzoca ndaguha rendez-vous wokindungikira icyo kibazo swa kuri Instagram canke kuri email nyene hama nkaza gusubiza inyishu ndayifise naho nkorana n'abantu benshi nabo boza baramfasha
ego nkuko yabivuze Samantha murashobora kumuronka kuri za Instagram Facebook n'ahandi abajene abakiri bato benshi niho musanzwe muri ni ukuvuga ko mufise ahandi hantu n'undi muntu mushobora kwitura ku bijyanye no kumenya amagara ibihimba by'irondoka n'ibindi byinshi bijyanye nabyo none ga Samantha ubona ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina ko ari nabyo bindi usanga batazi ko cyane batabwiwe bataganiriwe ko n'umuntu n'umwe ubona bo kwigishwa neza na neza iki bo bibwirwa ryari bo kwigishwa iki ku bijyanye nabo
ndemeye cyane yuko bakwiye gutangura kubyigisha birakenewe kwigishwa kubera naho bitavugwa turazi neza ko kutagira icyo kiyago naho biriko biradutwara kandi ntibikora ugwaruka rubandanya rukora imibonano mpuzabitsina rutikingira ugasanga naho haziyemo indwara canke abakobwa bakiri bato bakivungenga hatari bwagere canke batari banabishaka
ubwo none ubona ho kwigishwa iki bo bwigwa iki neza na neza bo kwigishwa bo kwigishwa iki
bari bakwiye kwigishwa guhabwa amashwa hama bagahabwa bakigishwa ukuntu bakoresha ku gafuko cyangwa abakobwa bakigishwa nawe nyine ukuntu bakoresha proteja
bikingira
bari bakwiye kwigishwa ukuntu bikingira nabo nyine
ego urakoze cyane reka twumve izindi mpanuro canke izindi nyigisho mwaganiriye nabo ku rubuga rwa Instagram nabo mwariko muraganira kumbure twumve témoignage ubuhamya bwawe reka duhere kuri witwa Otto
I was about 11 years old my mother is going to begin that. I need to say, here's the pad. Here's how you wear it. Here's how it functions. Fresh. Okay. Avant you go to Tangura, usually you will feel this way or that way. Donc, I can get my cramper. I can get just how uncomfortable it can be, bloating. I'm going to say, okay. This is manageable. This is fine. The issue was really just to go buy pads. If you ask me, that was my biggest issue. Because kuja kujigura muri kafe, that was really a bit embarrassing. But hakindi chari kinje na vraiment. And then fast forward to nka deux ans, trois ans après, gushika ngaho ndababara muganda ashaka kubinyegeza nta numwe ashaka kubona yuko I'm uncomfortable. After that, my mom yaciye aja Canada, so cadusigarana donc na papa na mon petit frère. So c'est pas abantu tugiye tuganire cyane ku amantu be nama issues bandiko ndacamo deja na mama nyoze ko byarinda kugera to a point ubu merewe nabi cyane kugira mvuge anything. So amaze kugenda naho tumaze kumushikira niho I was then able to ask her. That was when I was 16, donc from about 13 to 16 it got a little bit more painful, but I was still able to function because I was still going to school. Byose byari bikigendeka nta na kimwe nasiba gusa ngeze muhira ewa c'était vraiment le truc de juste dormir, trying to get as comfortable as possible. Maze gushika Canada niho nashoboye kubaza un peu plus de questions to my mom, to the girls and like all the friends around me. Bariko baraganira, everybody would share justement yuko ah tayo zirageze so ndababara. But I was like, wow, that's it? This is what I see? Nta kindi ukeneye gukora? Oh no, azaba passe après nyine la première journée, usually I'm okay. And I'm like, this is unbelievable. Because njenga kumfata ibyayi bitagira uko bingana, painkillers zose ushobora gutora, mama pads yo gushusha justement mu mugongo, anything, I'll try just anything, because kuvyo nari kundumva autour de moi, ibyo bagerageza nacyo ngerageza cyangwa nkagira combinaison y'ibintu pour voir what would work for me. Because then there's that time kumera nabi nari mbabara, nari mbabara cyane. So c'était vraiment des trucs de être étourdi, vomissement, nausée, bloating. Jandy, I can't stand like still for a long time, but would not want to say that requiring that you come back magazine most of my days. So that was a huge issue. Kuma mama got for a sick call at that same date every month. Kukuzari regulier au moins. So I didn't think because there was a deeper issue because they were regular. There was no other issue other than the pain part. So I didn't think you could. Hari kindi kiri underlying because nta ma talks yandi numva bavuga about issues zishobora kujyana na l'intérieur justement de ton tes organes génitaux if you're not espere kurekana andi ma symptoms. I start going to the doctor on my own comme docteur de famille début vingtaine. Just for a checkup annual, general, vraiment, nothing major. And then, I'm going to go to the hospital. Ah, okay, in that case, turashobora kugushyira nagenda upropose ama azita gute
ama
pills kuja on the pill. And I just didn't feel comfortable because I was already hearing about the hormonal changes zishobora kuja ziba when you're taking them, and I was like, I'm dealing with plenty of issues to begin with, so singire ntangure autre chose vraiment reka tuvyihoze since ata nibyo nkeneye muri umwanya. Ambwira yuko that would be the only thing you shall kumupoza atari ibyo nari ko ndagerageza for my pain. Okay, ndagenda muri iyo pap test baragira resultat ziri negatif, arambwira non je pense que ça va, tu sais il faut que uzurarondera ukagerageza aya mati ibigwi naturel pour toi ibiki n'ibiki. Byabaye gutyo for 4 or 5 years vraiment. Subira yonda mugira the same issue, angira the same, angira the même chose. Pap test, to get a pill, change ka ibiro, peut-être que ça va vraiment t'aider. Usually hari a lot of women dès que bahinduye lifestyle yabo bica bibafasha, and I'm like, me other than that, is there anything else I can do, Change? Maybe there's another issue. What? And je pense que nanje aho ndi vraiment j'aurais pu kugugulinga cyangwa kondera more issues about it, like more information about it, kugira menye yuko il peut y avoir d'autres problèmes. Coco, le fait est que I had never heard about fibroids, PCOS, endometriosis, like other than like 2-3 years ago. So, mes amis, je n'avais pas de maman, je n'avais pas mes tantes, mes amis autour de moi, nobody. I had never heard about those issues. Et je crois que la PAP TSD, il y a examen pour voir si vous faites le cancer, il y a une école. And I was just like, that can only be the. Fast forward, donc, bandanje gucho, bandanje ngana kwa kundi, bandanje noga, sangora nyene, ndagiye muri long distance relationship. So, as soon as I was, donc, oye, nachin hangula kwimbira, okay, écoute, c'est ça ma vie, hein, it doesn't look like, hari amantu zenya yandi, andi matukira kugerageza kuguha hari abacavuga yuko, maybe when you are sexually active, maybe, hari ikizo cha gihindura, zeka yomba omon, and I was like,
Brett kangai kwa mwigwa. Abakuga baba baracana babwira ati ah muso uzovyara
shurira yeah for some reason bari imbere yuko ate que y a un changement muri yo region ayo mahono ngana hinduka yuko anyway all of a sudden rainbows and unicorns and everything, so I was just like no, still is the same issue. And then kushika End of 2019, chanda, donc le fiancé at the time, il a senti une bosse, donc lower abdomen, yanje, arumba bosse nyene igumye, and I was like, no, I've never noticed, because you could only feel it ude yinze down nyene ugarani, and you couldn't. We have a data in each other. You can't, since again I'm on the chubby side, you can't tell. And then la, I'm happy because I'm like, okay, finally something for sure. Ben given donné une réponse. So they can appeler mon docteur ou un jour. Had mon yara mo remplacer à la vuga yuko wewe. There might be an issue. Fast forward to a few months after the Kwandaronga echography, indira justement you confessé à ma fibroids. Mais moi, maman, en sortant, you call, n'aidazong with internet, you say, nava, all the panic, and all the terrible, issues, vraiment, donné diagnostic à ma fibroïde.
Banyuani, l'Ijou d'Amérique. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya Shortwave, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva mwe muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254-295-394. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kubyumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ego birumvikana yuko nka oro mwaganiriye yagize ikibazo cy'ingwara z'ibivyimba byo mu nda, bikumvikana ko atarabizi. None ga Samantha, zimwe mu zindi ngwara cyangwa ibindi bibazo abigeme bahura navyo, ugasanga baragize ibibazo bikomeye kubera kutabimenya ni nk'ibihe. Birimo muri bijya twavuze kugerageza kwigisha no kumenyekanisha indwara zimwe kubigeme, utundi turere tw'indwara bagwara ntibazimenye ni nk'izi.
nkuko baruheje kuvuga kwa oro yatubwiye ingwara z'ibyimba n'izindi zijanye nazo ariko ntibamenye kuzitahura kubera batari bwazumve hakaba hari n'izindi ngwara zo kuva amazi adasanzwe akaba ari kimwe mu bimenyetso ingwara zo mu bihimba byirondoka
ego urakoze cyane turumva ko hariho n'ingwara z'isuku nkenya ziva ku isuku rike abigene bakaba bakeneye kwigishwa gusukura neza kudakoresha amasabuni akaze nkuko wari wabivuze ubwa mbere navyo nyene byofasha mu nyigisho baronswa ego urakoze cyane hama dusozera muri make abakenyezi nabo nyene bubatse baba bakuze nabo nyene kumbure baraca mu bibazo bitandukanye ugasanga ntibabimenye cyane babifashe nenengwe cyane ugasanga nibazo bitandukanye nabo nyene batari bwacemo batari bazi nabo nyene abagore bubatse mu bafasha murabafasha mu bafasha gute hari ibiganiro cyane uburyo nawe ubafasha nabo nyene
icyo fasha abagore bubatse no kwisanzura hakwicanamwo mu maganya bonyene nka kujya umugore ahejeje kubyara turabizi ko aca mu bintu byinshi shaka yuko bicarana bagahura hama bakabazanya ibibazo barungurana ubwenge bakanaha inyigisho cyane bagashingiranira intahe
urakoze cyane kumbure dusozera wongere ubahe nimero zawe cyane urubuga rwawe gworoshe kukuronka ko Samantha nini nahazwe bo kuronka hehe turangiza hamwe wongere uduhe nakajambo kanyuma dusoze
yego urumva ukuntu wontora muntora ku rubuga rwa Instagram mucongereza ni the Burundian sex educator hama wundi rubuga wontora ko ni kuri email yanje The Burundian Sex Positive Educator @gmail.com. Hama uri kurangika sex positive harimo imwe. Hama ndiko ndategura urubuga rukabumenyi nzohora negeraniriza ko ibiganiro bitandukanye. Hama nzoba mfite n'ikitwa Google Form kugira ushaka wese ashaka kumbaza ikibazo ashobora kukimbaza. Muga atarinze kumenyekana ndabizi yuko bikenewe yuko ushobora kuba ushaka kubaza ikibazo ntarinze kumenya uwo uriwe urumva mu rugo buryo wabishobora
none ga Samantha hari uburyo bakeneye amafaranga nangahe murabiganira ko wowe urababwira kugira ngo babe baritegura kuronka ubwo bufasha n'ubwo buryo bukenewe kugira ngo ubafashe
ndacari ko ndakorera ngo kuri ubwo buryo bw'amafaranga mugabo unye icyambere na mbere shaka tubwire ni uko twigerana tukavugana tukaronka ikiyago kwanza hama rero ntamenye ukuntu nzoshira ibyo nigisha hamwe bivana n'abo ndiko ndavugisha nimba ari urwaruka cyangwa nimba ari ababyeyi shaka kushanda nishira hamwe hama bize bindi tubiganira turi kumwe
urakoze cyane Samantha nini nahazo murundi kazi aba muri leta ya New York muri leta zunze ubumwe za Amerika akaba ari mu bariko baragerageza gufasha kugurura ikiyago gikenewe cyane hagati y'abigeme abakenyezi ababyeyi n'abana babo babigeme ikiyago gisanzwe kidahari cyane cyane mu mico kirundi mu mico kinyafrika aho byinshi usanga ari ibintu bifatwa nk'ibigira soni ibintu bimara amaje canke bitavugwa ko cyane kubera imico rero akagerageza gufasha kuganira kuri ibyo kuko yabonye ko bishobora gukemura ibibazo byinshi byerekeye amagara y'ibihimba byirondoka ku mukenyezi n'umwigeme Samantha nini nahazo turagushimiye cyane ku kanya wafashe ku kuganira n'Ijwi rya Amerika
Nakoze cyane Ariane.
Yego. Namwe mwese mwaduteze amatwi mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi, turabashimiye tubifuriza umunsi mwiza mwakoze. Bana de asko. Bana de asko.
Always, 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 always with you. I find your answer. You're kids and you pull up, you better answer. Stay focused, man, like scanners. Graduated on dance moves, I will master it. Dance moves, shock moves, baby, you put up, play the way, baby, truck, I ride even my man. What they won't feel no one, he call me no second. He was away, can't go, now he ain't be check, yeah.
The best thing in your life, no treasure for anybody else, really wrong thing, yeah. It's in your cypher, the best thing in your life,
never treasure for anybody else, singing.
Does it really grab a boy like me? Don't believe in nothing but the Almighty. Just a little jeans and a pure whitey. She never dream for ever be nobody wifey. Yeah. She wanna be not pretty but your heart is a man. Play you like a villain cause she caught in a way. Tonight I am walking away. 9 to 5 mine and I grind, yeah, yeah. Tonight I might fall in love. Depending on how you owe me. I'm glad that I'm calming down. No one come control me. Keep dancing and call it love. She fights it by falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. Your back against the world, I never trade you for anybody else. The brown skin girl, your skin just like pearls. The best thing in all the world, anybody else.
Pose like a trophy when Naomi's walking. She need an Oscar for that pretty dark skin. Pretty like Lupita when the camera's closing. Rip broke 11 when my Kelly's rolling.
I think tonight she might break her brain. Melanin too dark to throw her shade.
She minds her business and winds her ways.
More like 24K.
Okay.
Tonight I might fall in love. Depending on how you glad that I'm calming down. Can't let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fighting but falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. Your back against the world, I never trade you for anybody else. The brown skin girl, just like girls, the best thing about the world. I never
trade
you for anybody else.
Have you looked in the mirror lately? Wish you could trade eyes with me.
There's complexities in complexion, but your skin is glow like diamond.
Dig me like the earth, you be giving birth to everything alive, baby, know your worth.
I love everything about you, from your nappy curls to every single curve, your body natural.
Skin that was broken, these things skin taken over. Things out of focus, you. But when you're in the room, they know.
For anybody else.
sometimes I got to let you know. The things you did to me, I cannot let you go. How many times I got to let you know? The way you do, the way you do me, girl, I cannot let you go. Body, oh, girl, you are killing me. I need to let you know. The things you do, I cannot let you go. Baby, how many times I got to let you know? The way you do, what you do, you got my love for people about you. Yeah. You're my love, you're making me think like, oh no.